Masaha saa moya z'ijoro niho hatangura guturika amagrenade ya sana yaturikiye rimwe nk'uko bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bwijwi rya Amerika. Ibituro bitatu nizo byatewe kwa ayo magrenade. Ni ukuvuga kiri ku isoko ya Kotebu muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura, ico ku modokari zunguza abantu n'ibintu zija mu manuko bwa Bujumbura zivuye aho z'isoko nkuru hagati mu Gisagara, hakaba hari n'izindi zatewe ku gituro cahazwi nka permanence hagati y'amazone ya Bwiza na Buyenzi, naho nyene hagati mu Gisagara cha Bujumbura ku ibarabara ryitiriwe Peuple Murundi, hamwe n'ikibanza gikoreramo abakenya bacuruza ivyamwa hafi y'icicaro gikuru c'amaposta mu Burundi n'ikigo ca leta co gutuma tumanako amakuru Onatel. Aha ni miburi iburi abantu 2022 bahasize ubuzima mu gitero ca grenade mu 2015. Umunyagihugu wa muri zone Bwiza yabwijwe rya Amerika uko vyagenze aho yarahererereye kuri permanence.
Kwari natwe twagirinda amaca twumva kintu bitanguye guturikira kandi aho twari duhagaze natwe ibintu bituritse kibirira. Abantu nabo ni bajya bamanuka bagenda kuri Prince Rege, abantu ba mbere batangwa kumanuka bagenda batsengatiye amaboko, abandi nabo bamanuka
Inyuma y'ibitero abapolisi benshi b'urwego rujejwe kurwanya imigumuko bari kumwe nabo mu gisata kijejwe gucunga inzego z'igihugu, igipolisi cihuta gutabara Jemir hamwe na bamwe mu basirikare bakorera ku cicaro c'ibiro bikuru vya gisirikare hagati muri Bujumbura baciye banyagara. Amakuru twahawe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nuko abantu batari bake bakomeretse bakaba bajanywe mu bitaro bitandukanye ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abatatabawe n'abantu giti cabo bajanywe n'imodokari za polisi hamwe na za rusehaba niha. Abantu bafise ubwoba bwinshi bariko bariruka bataraba iyo baja. Amahoni n'imiduga n'urwamo rwa za kizimyamwoto n'imiduga ya polisi n'ivyo vyumvikana gusa mu Gisagara, n'abatwara imiduga isanzwe basa n'abataye umutwe. Ni kumwe mu batuye mu Gisagara yabwijwe rya Amerika ariko akaba atashimye ku mwidondoro w'umenyekana. Ubundi munyagihugu akorera i Bujumbura nawe twavuganye muri ino joro yatubwiye ko amabisi n'amatagisi atana kimwe carangwa aho yaciye, kandi ko abantu benshi bagizwe n'abakenyezi bacuruza ivyamwa bataha mu buraruko bwa Bujumbura no mu Gatumba hafi y'umpaka wa Kongo babonetse bagerageza gutaha n'amaguru. Ikindi ababikurikiraniye hafi batubwiye nuko abantu bataramenyekana igitigiri bahagaritswe cane cane bakaba bari mu bunywero n'uburiro. Ku rubuga rwa Twitter bushikanganje bujejwe intwaro yo hagati busanzwe buvanganye n'ubw'umutekano bwitiranije ibitero n'iterabwoba, bwemeza ko abantu babiri aribo bamaze kwitaba Imana, bukavuga ko umwe yaguye mu gitero cyo hagati mu Gisagara cya Bujumbura wundi nawe yapfa amaze kujanwa kwa muganga. Ubwo bushikanganje bwemeje kandi amakuru y'abanyagihugu avuga ko abantu benshi bakomeretse. Umwe mu bihebyi yakomerekejwe na grenade yiwe akaba yafashwe, niko busozera bumenyesha. Amakuru ataremezwa ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu banyagihugu bari ku gituro cya Kotebu avuga ko hari abandi bantu bane bapfuye barimo umukenyezi, kandi ko n'uwo yateye grenade igipolisi camurashe afi imbere yuko aturisa izindi zitanu yari afite mu mifuko. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nawe nyene wanditse ku rubuga rwawo rwa Twitter wiyamiriza ico wiyise iterabwoba ryakorewe abanyagihugu bitekaniye, uremesha imiryango yabuze, unifuriza abakomeretse ukoroherwa, urangiza usaba ko abakoze ivyo bitero bohanwa hisunzwe amategeko. Mu ijoro ryo kuwa cenda ijiri wa cumi ku kwezi abandi bantu 13 bari mu koloneli wo mu gisirikare c'u Burundi baguye mu gitero c'abantu bitwaje ibirwanisho muri komine n'intara ya Muramvya hagati n'hagati mu gihugu c'u Burundi. Abandi ndwi bishwe mu kindi gitero mu ijoro ryo kuwa 16 ijiri wa 17 ukwezi kwa kane guheze muri komine Rusaka intara ya Mwaro ihanura ubibe na Muramvya ni hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.